imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele tuyaheremu yavugwa muri Afrika. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubaragenzura leta shasha yashyizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma y'amezi ane aburabuzwa n'abo ku ruhande rw'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Umutegetsi wa leta yiwe niwe yabitangaje. Leta shasha igizwe n'abashikiranganji 57 barimo abakenyezi 14 nk'uko itegeko rya perezida ryasomwe n'umuvugizi wiwe Kasongo Mwema ribivuga. Umushikiranganji wa mbere Sama Lukonde yavuze ko ivyo iyo leta igiye kwihutira biri nk'umutekano no gusubiramwo amategeko ajanye n'amatora muri ico gihugu. Uruhagarara rwa politike rwadutse mu mwaka uheze igihe perezida Tshisekedi yatangaza ko gusangira ubutegetsi byamuhagarikiye imigambi yiwe yo kugira icyo ahindura mu gihugu. Yaciye atangura kurondera ingene yogwiza abashingamateka bamushigikiye. Abakuru b'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu bavuga ko amasosiyete ahingura incanco akwiye no kujya muri Afrika kugira COVID-19 hamwe n'ibindi bibazo by'amagara y'abantu birwanywe. Abahinga, abaperezida ba Afrika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga ifashanyo bari mu nama muri indwi bifashishije ubuhinga bwa video. Iyi nama itumbere gushyira hamwe umugambi wo kongereza ubushobozi bwo guhingura incanco ku mugabane wa Afrika. Kugeza ubu Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere gihingura incanco nyinshi ku mugabane, kandi kiza cyaratangwe gukora urucanco rwa COVID-19. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byashyizwe inyuma mu igabanganywa ry'urucanco rwa COVID-19.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atansiguro ihabwa ibikorwa byo gusahura amamangazine n'imidugararo yadutse ku kigo cy'ubudandaji cyitwa Brooklyn Center kiri mu micungararo y'igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ni nyuma y'aho igipolisi kirasiye kirongera kirica umuntu ku munsi w'Imana. Perezida Biden asaba amahoro n'umutekano nk'uko ababyeyi b'umwirabure yishwe Don't Wright nabo babisaba. Wright, umwirabure w'imyaka 20, yishwe inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi yagirizwa kutubahiriza amatara yo mu ibarabara ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Perezida Biden yasabye ejo ku wa mbere ko amatohoza ari yazogaragaza neza ibyabaye. Kuri ubwo bwicanyi nyene muri Amerika, abategetsi bavuga ko umuntu umwe yishwe arashwe, abandi barimwo umupolisi barakomereka ku ishure ryisumbuye mu gisagara cya Knoxville mu buseruko bwa leta ya Tennessee ejo ku munsi wa mbere. Igipolisi cyo muri icyo gisagara cyavuze ko abapolisi bihuse gushika kuri iryo shure yitwa Austin East Magnet High School bumvise ko hari umuntu yitwaje inkoho. Bashitse baca batangura kurasana nawe. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe gihagaritse imigenderanire n'ishirahamwe rya Buraya mu bisata bitari bike. Ni nyuma y'aho uwo muryango ufatiye ingingo yo gushyira ku bihano abategetsi batari bake bo mu gisata cy'umutekano ba Iran. Bagirizwa guhohotera no kwica abanyagihugu mu myiyerekano yabaye mu 2019. Uwo mushiranganji yaraneguye yivuye inyuma ivyo bihano. Yongera avuga ko Iran ihagaritse ibiganiro vyose ku gatega kazi na muntu hamwe no gukorera hamwe mu bisata by'iterabwoba, ibiyayuramutwe hamwe n'impunzi.
Alois Bigirimana, urakoze kutushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Inama y'iminsi ibiri ihuza bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika isuzuma ikibazo cyo kurongera akarere ka Afrika incandago za COVID-19 zihagije irasozera imirimo yayo uyu munsi.
Ibiti biva muri Afrika bikajya ahandi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha bigenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti, ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu aho tuyigurisha abandi?
Uwo ni Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano, asobanura icyo abanyafurika botegerezwa kwibanda ko mu gutorera inyishu ibibazo by'ubuzima. Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatangiye kugura umwimbu wose w'ibigori mu gihugu. Bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika kuvejo bahuriye mu nama isuzuma uko ababa mu karere ka Afrika boshobora kuronka incandago zo kwikingira virusi ya corona. Bashimikira cyane cyane kugufatanya kwa za leta n'ibigo by'abikorera ku giti cyabo mu kuronka izo ncandago. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe ari muri iyo nama isozera imirimo yayo uyu munsi, yari yatumijwe n'umuryango wa Afrika n'ikigo cya Afrika gishinzwe kurinda no gukumira indwara CDC. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Professor Paul Kananura bimwe mu bibazo bikomeye bituma abanyafurika batabona imiti mbere n'incandago mu gihe bazikeneye.
Ikibazo cya mbere ni uko badashobora kuzikorera, yenda nk'ibihugu byashobora kuzikora kugira ubu ni nka Afurika y'Epfo na Maroc, ariko ntabwo bafite ubushobozi bw'ubushakashatsi mu miti n'ubundi bushobozi bwose bw'inganda bwatuma babikora ku buryo bwihuta.
Mubona se umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ikigo cya Afurika gishinzwe gukumira indwara byakorera hamwe bigafasha ibihugu bya Afurika kubona izo nkingo ku buryo bwihuse kandi buhendutse?
Ntacyo bizakora kuko ereka tujye twumva buriya muryango wa Afurika wunze ubumwe n'icyo kigo bakoresha, abakozi babo ni nk'abahembwa na Uniyeropeyene n'ibindi bihugu. Kumva rero ntabwo waba ufite icyo twakwita bije ukoresha iva hanze mu buryo bushobora kugira akamaro kwikoramo mu rwego rwo gushyiraho nk'inganda, mu rwego rwo kuba wakora ibikorwa remezo bishoboka utabasha no guhemba abakozi.
Ariko byashoboka se ko za leta zifatanyije n'abikorera ku giti cyabo bishobora kuba zabona nk'isosiyete yabasha gukora izo nkingo zigafasha abanyafurika?
Sinzi aho bazibikorera kuko ntibafite n'amavuriro ahari ashoboka yo kuvura abantu. Urumva umuntu udafite amavuriro ahagije yo kuvura abantu ntiyabona aho akorera imiti, kandi biroroshye kuko ntibigeze bakora investisoma muri urwo rwego rw'ubuvuzi, haba mu kubaka amavuriro, haba mu kubaka inganda aribyo twita za laboratwari zishinzwe no gukontorora imiti, noneho ntizishinzwe kuba zakorerwamo imiti. Ibyo rero ntibihari, ahubwo kuko bagombye kwiga uko bagombye kubishyira nicyo cyihutirwa ubu ngubu. Ibiti bikoreshwa mu miti byose biva muri Afurika. Ibiti biva muri Afurika bikajya ahandi bagakora iyo miti bakaza kuyitugurisha kandi bakayitugurisha bigenze. Ibyo rero nibyo bagombye kuvuga, bavuga bati niba dufite ibiti bivamo imiti, ni kuki tutakubaka inganda ngo natwe dukore iyo miti iwacu aho tuyigurisha abandi?
Kuri mwe ndumva mugira muti iyi virusi ya corona yateye ku isi no muri Afurika birumvikana yagombye kuba nk'ikintu gikangura abanyafurika kumva ko bakwiye gushora umutungo uhagije mu bikorwa remezo byatuma ubuzima bw'abanyafurika buha agaciro kari imbere.
Cyane cyane kubera ko urebye uko ibintu byifashe, ibiti bivamo imiti biva muri Afurika, ibigo by'ubushakashatsi ku rwego rw'imiti bikaba mu Burayi no muri Amerika, noneho ibigo bikora imiti bikaba mu Bushinwa no mu Buhinde, noneho abantu bagura imiti bakaba abanyafurika, yenda n'abandi barayigura. Urumva uko ibintu bimeze. Ibyo bintu rero ni ubwo buryo bwo gukora twagombye guhindura. Noneho Afurika ifite ibiti bivamo imiti ikaba ari nayo iyitunganya kugira ngo uyigurishe abandi, ngira ngo nibyo bigomba kwigwa.
Birumvikana, ariko byose bisaba nanone ko leta ibishyiramo uruhare. Inama se mwagira nk'abashakashatsi b'abanyafurika ni iyihe kuri iki kibazo?
Nuko iriya miryango y'ubukungu ya Afurika uko ari itanu yagombye kwishyira hamwe, noneho akaba ariyo uko igihugu kimwe kitabishobora. Irya miryango igapolitiki ikihata kuri iyo gahunda y'ubuvuzi ikaba ari yishyiraho ayo malaboratwari n'izo nganda zikora imiti noneho ibihugu byose ubwo nko mu karere k'Uburasirazuba mu karere k'Amajyepfo akarere k'Uburengerazuba bakagira izo nganda nini bakagira n'izo laboratwari nini zikora kandi zitunganya imiti bigatuma banayicuruza mu buryo bworoshye ngaho iwabo bakanayicuruza n'ahandi.
Turamushimiye Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo bya politiki n'umutekano aba mu Bufaransa, kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cataye mu mvuto abantu 12 bakurikiranwa ibyaha byo busuma bwitwaje ibigwanisho mu karere ka Rusizi. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Iryo tangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo riravuga ko abafashwe bakurikiranweho ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi byagiye bikorerwa mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe na Mururu mu bihe bitandukanye. Ntabwo ritomora neza igihe naho baba barafatiwe cyangwa se ngo rigaragaze niba abo bantu bose uko ari 12 bakoranaga nk'itsinda, gusa rivuga ko bose bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda yemereye Ijwi rya Amerika ko abo bantu bafashwe ariko dosiye yabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bityo akaba ari rwo rwasubiza byinshi ku bijyanye nabo. Bwana Thierry Murangira umuvugizi wa RIB yatubwiye ko ahugiye mu nama twaza kongera kumuvugisha hanyuma, icyakora kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yarataragira icyo dutangariza. Ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro buherekejwe n'ubwicanyi byakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi, cyane cyane mu mirenge igize umujyi wa Kamembe. Abaturage bakavuga ko abakora ibyo baba bitwaje imbunda ndetse barimo n'abambaye impuzankano za gisirikare. Nubwo kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zitarasobanura neza niba bafashwe hari aho bahuriye n'ibyo bikorwa byagiye biba mbere, bamwe mu bo byagizeho ingaruka barasaba ubutabera ndetse n'indishyi z'akababaro.
Yararwaraga igare ahubwo kugeza ubu ngubu no kujya kuvomera kandi cy'amazi ntabwo mbishobora. Muri make njye byasigiye igikomere bigeramo n'ingaruka nyine, ubu gutya nta kintu nakora kabisa, nirirwa nicaye mu rugo. Kandi numva babanza bakamenya indishyi y'akababaro. Birabyo kwa muganga nibyo banyambuye bera byazanye kuko ubuzima bwanjye rwaratakariye. Kugeza n'ubu ngubu nta kintu nshobora kuba nakora kandi maze hafi ukwezi n'igice mvuye kwa muganga. Ibyacu bajyanye kumva babitugaburira harimo amafaranga n'amatelefone, kandi ikindi badusigiye ihungabana kuko nk'ubu ngubu umugore ahakorera ambwira ko yabonye abantu b'abagabo babiri bahagaze imbere ye ahita yikanga. Numva rero ushobora kuzamfatanya n'uburwayi niko umuntu yabyita bikamushizemo nyine, urumva ko umuntu afite ikibazo.
Mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020, abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe bahiba amafaranga asaga 400,000 y'u Rwanda banasiga bishuwo bashakanye. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2021 mu murenge wa Mururu, abandi bantu bitwaje imbunda banambaye impuzankano za gisirikare bambuye abaturage amafaranga agera hafi ku 60,000 y'u Rwanda n'amatelefone, babakangisha ko nibatayatanga babajyana harazwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abo banasize barashumwe mu baturage baramukomeretsa cyane. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu naho mu murenge wa Kamembe, abantu babiri bitwaje imbunda bambuye umwe mu bacuruzi amafaranga asaga 2,000,000 y'u Rwanda. Bwinshi muri ubwo bujura bukaba bwarabaga mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatanguye kugura umwimbu wose w'ibigori mu gihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busigura ko ari ntumbero yo kubika neza umwimbu kugira abarimyi ntibawusesagure mu nyuma agatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Ingiro twayakiye neza kukarusho ku murimyi hafite byinshi akabura n'isoko.
Ubu n'umurimyi wo mu ntara y'Amakamba mu manuko bw'Uburundi arashima ingengo ya leta yo kugura umwimbu wose w'ibigori wabonetse muri iki gihe, yemeza ko bizobagirira akamaro kanini.
Ibyo rero ndibaza ko bizoca bitanga ingufu ku bantu bakamenya n'ubwoko bw'ibigori bazarakoreye bazararima bwimbuka cyane akarima mbere y'izigiye n'isoko yazoshora, kuko kurima bitwara uburyo mugabe yajyoshe urima witeguriye n'isoko.
Bagenzi webo mu ntara ya Rutana bunga muri iryo bizeye ko bazobukura mu cibo kubera igiciro ciyongereye bagereranije n'ico bahora bagurisha ko ibigori.
Hariho akarusho nyene kubera kare hari aho twahora tugurisha $500 cyangwa naho tukagurisha $400.
Mugabe hari gihe umwimbo wahora uboneka ngaha ku mutumbi wacu ikiro tukakigurisha n'amafaranga $250. Mugabe ubu bakigura amafaranga $400. Ubu rero leta ikidufasha igaciduha ku ibeyi ry'$680. Tumva dukenguruka rwose kandi nta muntu n'umwe arashora.
Kuri uyu wa mbere leta yatanguje isekeza ryo kugura uwo mwimbu w'ibigori mu makomine yose agize igihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko iryo sekeza riri mu ntumbero yo kubika neza uwo mwimbu kugira ngo abarimyi ntibawusesagure mu nyuma hagatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yasiguye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ingene ico gikogwa kizogenda.
Harashinze igiciro ntabanduka ku kilo cy'intete z'ibigori cy'amafaranga $680. Amakomine yose by'igihugu kuva kuri uyu wa mbere amahera yo guhemba umurimyi aramaze gushikanwa ku makonte mu makomine yose y'igihugu. Mu gihe umwimbu washowe mu kibanza iki na kiriya uba mwinshi, haratekanijwe uburyo bwo kubushikana kandi bigega byabigenewe.
Ubwo bushikiranganje bwizeza abarimye kwigiye cyo gutera n'icagera bazohabwa ibigori ku giciro cyiza kandi bagahabwa imbuto zirobanuye zabiswe neza zimbuka cane. Yamara abarimye barafite ico basaba kugira ngo mwimbo wabo uzogugwe neza.
Bo turungikira abantu bazoza kubigura batatwiba babadufashije hame kumunzane batoshobora kutwiba tubakatugurira mukuri ibiro twatwaye tukabona ibyo turonkera amahera tukokengurukira leta gose.
Abushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burabahumuriza ariko nabwo bukagira ico bubasaba.
Dusavye abazoba bajejwe ico gikorwa co gupima ku minzane ko boraba neza ko iyo minzane ikomeye kugira umurimyi ntaguriremwo kandi yari yiteguye kubukura mu cibo. Turibukije abarimyi bose ko bozana kugurisha intete y'ibizibigori zumye neza kandi atagatosi na kamwe zifise kugira umwimbo ntuze uhave wononekara mu bubiko.
Abatowe n'abanyagihugu baragabisha abadandaza bohirahira bakikika mukiza bagahenda abarimyi maze bakabagurira ibigori ku giciro kiri munsi y'icashinzwe na leta. Uwotwara inama nshinga mateka Daniel Gerard Ndabirabe aha yari kwaragendera abanyabubanza kunduheze
kizire kikaziririzwa kora abantu boza kubahenda urya mwimbo w'ibigori cyane cyane ngo bawubatware ku mahera atari amahera y'igiciro cyatanzwe na leta. Kirazira ngo mwimbo wabaye mwinshi nta mahera woronka y'ugufungura ngo rekame ndakurongeje byihuta $500 $600 ibintu nka bene ivyo. Mu izina ry'inama nshinga mateka mu izina ry'umukuru w'igihugu ndabasavye mubafate aha dusavye yuko abarongoye intara n'abarongoye amakomini baca babishira mu ngiro badatevye hanyuma ariko kubajana kubafunga nacyo bizomara mutabanje kubaca mandi abakomesha bariko muze mwisunga amategeko naho nyene.
Mu kwezi guheze leta y'u Burundi yatangaje ko ibigori by'intete canke ifu ibikomokamwo bitari kure gusubira kwinjira mu gihugu bivuye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Yaseguye ko hari ibigori bigwaye ingwara yubangamira amagara y'abanyagihugu. Yamara abahinga nabo bemeje ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo ibigori mvamakungu ntibibe byinshi ku isoko mu gihugu mu gihe muri kino gihe u Burundi bwemeza nabwo nyene ko bwaronse umwimbo mwinshi w'ibigori. Uko biri kose leta ivuga ko izo ngingo ziriko zirafatwa kugira ngo ifate mu minwe ico gitegwa c'ibigori kizwi nka nkora mutima kubarimye. Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe rya America.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya America. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Burundi kanda amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanya kuduga mu bice bitandukanye mu gihugu. Mu ntara ya Rumonge imiryango itari mike yarimutse kubera amazi yaduze ateraho baba. Inkuru ya Eroje buri Kaneza ari Nairobi muri Kenya.
Imijyango myinshi yo makaritsi yatandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko y'uburengero ubuntigira kiko musaya itagira abayo ihungira ko yegeranijwe mu kibanza kimwe cyo kigo cy'imyuga cyaho basize ubwo bakabashobora guterwa n'ingwara iruhande y'inzara bibugarije nk'uko bivugwa n'abakenyezi bo ku mutumba Kanyenkoko wakubiswe kurusha handi.
Kibazo dufise ngaha ni kibazo cy'inzara. Inzara urabona ko dufise abana ntibaronka icyo bafungura, ntibafise ibyo baryama, ko bafise ibyo bifuka, imibiri ngaha irateye ubwoba. Rimwe turavuga tuti ego mitwarakiza amazi mugabo malaria izo dukura ngaha kubera imibu ni myinshi gose kandi ni imbeho ni nyinshi urabona ko ari mu gihangare ntihubatse urabona nshobora kubana n'abana badafungura niho basha baronka ni ingwara urazi umuntu adafungura sharonka ingwara urumva. Ikindi nacyo ibintu byo kwifuka birakenewe gose kubera imbeho ni nyinshi n'imisegetere irakenewe kubera malaria irashobora kuwaduka ngaho ugasanga abana bose bagoye malaria n'abakuze bagoye malaria batusanga dusubiye muri za ngorane zo mu mazi.
Abavyeyi ariko barashima ko bakubaho bari kuko bemeza ko hasa n'ahatungiwe inyamaswa.
Nta mazi yarutuye turashima umukuru w'umutumba yatukwe mu mazi atufugira abanani baraza mstani araza na buramatara araza aravuga ati aba bantu kubera bababaye bahunyura mu mazi bageba mu mazi ntibagira n'aho bakika umusaya bakwiye gukugwa ngaha bakatwaga kumusenyura. Mwayida imihana ico gihe ico gihe ntitwaronka naho twituma ntitwaronka naho twicara naho dushira imbabura ntitwaharonka aho tukika umusaya ho sinzi yose yari yatose umva twari twabuza amahoro amanoyo yari yacika kurice kubera amazi umva n'uguti kugira ngo tuvome turonka amazi yo gutekesha byaratugora kubera twe twavuma kwitanganika amazi twayakura mu rugo tuyavogera mpaka ni kwitanganika.
Hariya muri rya mihana twari turimo twatumerewe nabi gose twari dufise ingorane zidasanzwe abana baragwara amano yaracikagurika kubera amazi yari menshi urumva twayacyamwo tukayanyamwo tukayahonyoramwo zari ingorane.
Basaba leta kubagarukira ko na cane cane ikabaronsa utururu umuryango wose wobamwo. Abakenyezi bandi babiri nabo basanga ibintu bigumye uku n'ingo zishobora gusambuka kubera abagabo n'abagore batandukanijwe.
Nawe uvyumva ahantu hari abana hari abagabo hari abagore na ma divorce udashobora kujyama n'umushinga nawe wa mubana baje bafata abashinga nawe bajya mu kwabo abana n'abagore bakajya mu kwabo urumva rero ingo ziragabuye abagabo bajya mu ruhande rwo hepfo abadamu bakajya mu ruhande rwo haruguru n'abana abantu bazobava bahukana batabizi kubera izi ngorane. None gasha bimaze kukumera uko ugasanga umugore aryamye hariya umugabo aryamye hariya nta kuvugana nta kugira gute nimva ko ari ingorane.
hasansa nk'induru dotera abagabo abagore barihangana n'uno mugabo arihangana
ikibazo na Juvenal Nitereka ari muri komite y'umutumba mu Kanyenkoko kiramuraje ishinga
ingo zirenga 200 kwanza baranarenga bera abantu bamwe bararabwa babaye gusumba abandi babandi bari mu mihana aho basatse ndara ruba byahantu rero bari ababene igihugu mu bintu y'agahinda urugo rufise ibintu byinshi bigubatse bigizwe n'umugabo umugore n'abana rero bavye abantu rero bakora nengaha ico nako neje hashaka kuboneka izindi ngorane tujanye n'ingo n'imiryango
amenyesha ko mu kurindira ko leta ironse ibibanza vyo kubakamwo abomowe n'imyuzura y'amazi ubu ariko atozwa imfashanyo mu banyagihugu buzu kubaramira
abatashoboye kuza nga benshi basavye indaro aho twagiye turasabira indaro mu nzu ziko zirubakwa zitarahera kandi nayo dufise ikibazo gabe n'amazi n'abagira ati twadukeneye guhaha inzu zacu nk'umugihwanyu usanga ari abamukanye nk'uko muri santere dusanga ari abamukanye nk'uko mu nkayamba kumugomere mu birimba ndetse n'abashite ku mutamba akigoro karahari kuko dutewa kama na musantere na buramatari twaciye mu mazu kugira turabe ko hari icyo umuntu yofasha nimba ari ufite inusu y'ibiharage cyangwa inusu y'umuceri ivyo biko biregeranywa ndetse hari bimaze gushika mu burongozi bwa zone ari uyu munsi cyangwa hirya y'ejo bashobora kugira mugabo naho nyine ndumva ntibikwira n'imwe usanga haboneka ibikora umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri umva rero ubuzima bw'umuntu nabwo urazi ko uguma bukenera ibifungurwa cyangwa ibyambarwa ndetse n'ibintu byo kuvugurwa na kwakoraniye abana benshi
mu mwaka ushize abantu barenga 600 bo makaritiye ya Kanyenkoko nyene Swahili nkayamba na Teba mu Rumonge baromowe n'imyuzura y'amazi y'ikiyaga Tanganyika amazu yabo baratwarwa kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze nyene amazi ya Tanganyika yakomeje kuduga ku buryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hari imirimo imwe ikorerwa ku nkengera zacu yahagaze imiryango nayo itari mikirimuka mu gihugu cyose mu mwaka ushize abantu bagera ku 25,000 barimuwe bitewe n'amazi ya Tanganyika yateye imihana yabo imyuzure kandi yanakoze ku gice cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho hari n'ubu ibarabara cyuzuye amazi inyubako zindi zitari nke nazo zikaba zarabomotse muri Kivu y'Ubumanuko cyane cyane mu mujyi wa Uvira mu buseruko bw'ico gihugu Eroje Urika neza Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi na haya makuru yakakanyagarukiye mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahigwe.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabayi isubizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabayi isubizo chachu Mugukera igihugu cy'u Burundi Yabayi isubizo chachu Mugutangi jambo kubanyagihugu yo Yabayi isubizo chachu Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabayi isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabayi isubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi Yabayi isubizo cyacu Mugutangi jambo mu banya cyacu.